Mola, Arambe Wayanza, Ambeza no Musiani, no Musiani Wemutendo,
Abandu be Mutere, Mwihale Muparego, Abandu be Marama, Mwihale Muparego, Niwina Wahua, Ikura Inorero, Niwina Wahua, Ikura Inorero.
Arambe Wayanza, Ambeza no Musiani, no Musiani we Mutendo.
Abandu be Mutere, Mwihale Muparego. Abandu be Marama, Mwihale Muparego. Niwina Wahua, Ikura Inorero. Niwina Wahua, Ikura Inorero.
Ambeza wachacha, temi pira chava kaye, uparanya wachacha, ambeza no Musiani, no Musiani wawiyanzi.
Uparanya no Musiani, yewe buya winako, uparanya no Musiani, yewe buya winako, uvegore no Musiani, ewiki ya winako, uvegore no Musiani.
Emma